Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Niteka rinene nshuti bakunze kuba muduteza amatwi, ndabaye rero mwiriwe n'ikaze mu kiganiro yaga. Jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Tudatevye duhere Uvira, haratangujwe mu gisagara cha Uvira umugambi bitiriye tujijenge, onawo akaba ari umugambi wo gutuza abasuma bitwaje ibigwanisho mu banyagihugu, ukaba watanguriye Ibukavu utangujwe na nyakubahwa Buramatari afatikanije n'igipolisi. Uwo mugambi rero ukaba umaze gutanga ivyamwa kuva utanga urijwe. Iyi ni nkuru ya Pavel Kiza twasomewe mu Kirundi na Yvette Munezero.
Abantu 51 bagizwe n'abagabo 44 n'abagore indwi nibo bahagaritswe ibigwanisho 9 n'umfuko w'urumogi n'umfuko urimo ibikoresho by'ubufitirizi. Ivyo nivyo byafashe mu gikorwa cy'iminsi ibiri cyakozwe na komanda y'igipolisi cy'igihugu cy'i Kongo ya Majefu, General Louis Kalawa. Icyo gikorwa twikingire cyaniswe mu mugambi umenyerezwa n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Majefu. Amakaritsiye abiri yakozweko ni karitsiye Kasenga muri Kakombe na Kalimabeng. Kubwa generali cyo gikorwa cyo kugariza kigamije kugabanya umutekano muke bibonekeza mu karere kose k'igisagara cha Uvira. Naho mustaneri wa karere ka Uvira umushinga naye Alexi Kasangara Rashid abona ko icyo gikorwa kizofasha kugabanya ubwicanyi mu butungane.
Tuje mu Rusenda, Kodesa umugambi wo guteza imbere isuku mu karere ka Rusenda warabaruye imiryango 200 yo mu gacimbiri ka Ehecha itagira utuzu twa sugumwe ku mihana yabo. Abahemiriza soko bakabona ko yariyo mpamvu nyamukuru yiyongerekana ryakorera mu izone y'ubuvuzi ya Nondo. Ni nkuru ya Jonathan Isaya dushirirwa mu Kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Ku ivyo bitikiri byatanzwe n'abagize komite y'iterambere mu by'ubuvuzi hamwe n'abandi bafasha mu by'ubuvuzi mu Rusenda, abanyagihugu bo muri ivyo bigwati babwiye ikiganiro ya gako babura aho bihagarika ku bw'ivyo baja ukiyaga canke bakimba utunogo duto kugira bitabare. Kubwa murondani rumona kapita w'ikigwati Ehecha yatumenyesheje ko abanyagihugu biwe bagowe no kubura tuzu twa sugumwe kubera ko bashobora kwimba sugumwe ariko inyuma y'ukwezi kumwe canke abiri gaca gahomoka. Kubw'ivyo ahamagarira amashirahamwe y'abagira neza yumvira kuri abo banyagihugu batagira tuzu twa sugumwe kugira babakingire kiza cakorera kiri muri ako gace.
Tugume mu Rusenda, ishirahamwe Action Aid yaratanze umwambaro w'ishuri ku banyeshuri bo mwaka wa gatandatu bo ku mashuri 5 y'intango yo mu Rusenda, mu gihe bariko bitegurira gukora ikibazo cya leta bakoze ku igenekerezo rya 31 gihera ku igenekerezo rya mbere Ruheshi, kibaha uburenganzira bwo kujya kwiga mu mashuri yisumbuye. Iryo shyirahamwe rikaba ryaboneweho n'akajyo ko guca bahereza nabo mu yandi mashuri bataronse kwigaburwa ryari ryakozwe n'ishyirahamwe Save the Children bitewe n'uko zaciye zikeha. Mwamenya ko bazitanze ku mpunzi z'abarundi hamwe n'ibice 10% by'abakongomani bava mu miryango itishoboye. Turangirize rero ikiganiro ku nkuru yaho nyene mu Rusenda. Inkumi zibiri z'imiyabaga Amida na Muhoza bo mu ikambi ya Rusenda bari baburiwe irengero, hakaba hari haciyendwe zibiri zirenga baratowe ari bazima. Emmanuel Bimenyimana aratubwira uko byatanguye.
Izo nkumi zamaze iminsi kwa kapita w'inundu yashatse kuzisubiza mu nkambi. Bamaze kumenya iyo nkuru baciye bamutoroka babandanya iUvira. Bafatiwe imakobora n'igipolisi caciye kibarungika mu nkambi y'agateganyo ikavimvira, naho bahamara iminsi. Aho ikavimvira bafashijwe n'ishirahamwe ry'abagiraneza HCR.
Kugina ryanze nitwa Nahimana Finance wa mu village y'umunani. Ndashimye CNR yamfashije kurondera umwana kaboneka. Nkashima n'abandi nyene bo bararonderanye bari kumwe mu cyo kikorwa cyo kondera umwana. Cyo twabasabye nacyo mushike muhira kugira mu ntangira impanuro ku mwana ndabe ko yohindura ingeso ya fisi.
Komite y'igihugu ijejwe impunzi yagarukanye izo nkumi mu miryango yazo ifadikanije n'abajejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro.
Ninaha nciye ndangiriza iki kiganiro ni Serge Bisimwa ya ikibateguriye yarahagarariwe na Jacques Kaora. Irijwi mwumva ni rya Aimable Kavunja Paul. Mugiraho muba mwubahwe.